iyi Mira Virgül de Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet turi kuri waeshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu y'akakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda, inzego z'ubutegetsi zatangiye gukoresha utudege tutagira umupilote bita drone mu kubahiriza amabwiriza ya gahunda ya guma mu rugo.
Gahunda ni guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Itegeko cyangwa se amabwiriza nya kwa ministre haranditse ngo guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Ari niyo mpamvu drone iri kudufasha kugenda tumenya mu makaritsiye hirya no hino uko abantu bitwaye.
Uwo ni Kayumba Ephraim, umuyobozi w'akarere ka Rusizi, asobanura iby'imikorere y'utwo tudege inkuru irambuye hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahereye mu Rwanda. Ikibazo cy'ibura ry'amazi mu murwa mukuru Kigali gihangayikishije abatari bake. Abamaze hafi ukwezi batayabona batewe impungenge n'uko badashobora kugira isuku ihagije mu gihe gikenewe cyane cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Asumutakabuye nibyo atubwira.
Cyari bisanzwe bimenyerewe ko mu gihe cy'impeshyi ubwo izuba riba ryavuye ari ryinshi, ibura ry'amazi rigaragarira hirya no hino mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Kigali. Ariko kuri iyi nshuro ikibazo cyagaragaye guhera mu kwezi kwa gatanu. Kugeza ubu hakaba hari abaturage bagiye kumara ukwezi batarabona amazi, cyane cyane abatuye mu duce twa Kanombe, Rubirizi na Busanza. Muri ibi bihe isi ndetse n'u Rwanda byugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, aho abantu bose basabwa kugira isuku irenzeho bakaraba buri kanya amazi meza n'isabune. Abamaze igihe batabona amazi baribaza niba ihitanye inzira yoroshye yabakururira iki cyorezo. Uyu ni umwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika utuye mu murenge wa Nyarugunga, ni mu kagari ka Nonko mu karere ka Kicukiro.
Iki kibazo ngibona kigoye, rimwe na rimwe ababishinzwe bakatubwira bakadushyira ku cyizere ko kibukemuke, tugategereza icyumweru kigashira, ibyumweru bibiri bigashira, ibyumweru bitatu bigashira, akabanza kuvomesha amafaranga akajyaho akagushiramo, hanyuma noneho byisumbuyeho turi no mu gihe cy'indwara ya COVID-19, aho tugomba gukaraba tugakaraba inshuro nyinshi. Icyo ni ikibazo gikomeye gishobora no gutuma iyi ndwara, iki cyorezo gikomeza kutuzamo tutari tutabishakaga. Icyo dusaba ni ubuyobozi bwa WASAC ku rwego rwo hejuru, kugira ngo mu buryo bafite bwo gusaranganya amazi muri iki gihe cy'impeshyi barebe byibuze batubwiye bati i Kanombe muzajya mubona amazi kuri uyu munsi. Tumenye ngo hari ikintu tubwiwe, ariko icyo kintu gishyirwa mu bikorwa.
Iki kibazo kigaruka buri mwaka uko igihe cy'izuba kigeze, gisa n'icyaburiwe igisubizo. Ariko umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura, Engineer Me Muzura, mu mpera z'umwaka ushize nibwo yatangaje ko mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa gatanu abaturage bakunze kubura amazi mu duce tumwe na tumwe two mu mujyi wa Kigali azaba yabagezeho.
Ariko phase 1 yihutirwa ya Busanza na za Rubirizi turaba turangije kwa gatanu na gatanu. Iyo target yacu kw'abantu bakara gace babonye amazi merekanye bigega aho biri kugera, aho bigeze rubakwa biragaza mu kwezi kwa 12.
Twifuje kuvugana n'ubuyobozi bwa WASAC ntibyadushobokera, kuko inshuro zose twahamagaye kuri telefoni zabo zigendanwa batitabaga. Iyo batwitaba twari kubabaza icyatumye ibyo bari bijeje abaturage bitagerwaho n'ingamba baba bafite mu gukemura iki kibazo. Ibyo abaturage benshi bari biteze kubona amazi muri uyu mwaka ntibyaje kubashobokera, ahubwo baravuga ko noneho usibye kubura amazi n'ibiciro byabo byiyongereye, bakaba bishyuzwa ayo baba batakoresheje.
Kwezi na konsumaga amafaranga nibura kabije nk'2,200 na 300 na 600 byakomeye bayakoresheje cyane. Uku kwezi kwashize nishyuye 2,200 na 600 n'amafaranga 70 na yaba yanazamukaga naboneka. Uragira kuba yurira akaboneka nabi, noneho ukibaza n'impamvu ifagitiri izamuka. Ubwo uranafunguri yaje ubona konteri iba yirukanka cyane kabisa. Ikibazo gifite WASAC ntigikemure
n'abaturage neza, ntibakemure ikibazo cy'amazi, ntibakemure imikorere yabo, n'ubundi barananitse abaturage cyane.
Umunyamabanga wa Leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Nyirarukundo Inyasiene, kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika, yijeje abaturage badafite amazi ko bagiye gukorerwa ubuvugizi.
kuba abantu badafite amazi. Amazi ni ubuzima, ni ubuzima, kandi iyo mvugo twarayisanze, ntabwo ije uyu munsi wenda kubera COVID cyangwa izindi ndwara. Hari n'abaganga batubwira ngo ko buri indwara turwara 70% tugize isuku, gukaraba amazi meza, kunywa amazi meza, ngo buriya dushobora kuzirinda. No kuvuga ngo twaba dushigaje 30%. Habaye rero hari abantu bamaze igihe batagira amazi, ubundi ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye, kuko amazi ni ubuzima. Mu cyaro bashobora kujya ku mugezi bakayavoma, wenda bakanayateka, ariko mu mugi nta mugezi uhaba, n'uhari ntabwo wawuvomamo. Turaza kuvugana n'abashinzwe amazi mu Rwanda kugeza abanyarwanda amazi, twumva ikibazo bagize cyatumye muri ako gace bamara igihe abantu badafite amazi.
Leta y'u Rwanda yari yavuze ko uyu mwaka w'2020 abatuye umujyi wa Kigali bazaba bafite amazi ahagije. Bamwe mu bafite iki kibazo bakizera ko amezi atandatu asigaye ngo uyu mwaka urangire hazaba hari icyakozwe, amazi akaboneka ahagije. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiraho mu Rwanda, ira nkuko narimaze kubibabwira, aho inzego z'ubutegetsi zatangiye kwifashisha utudege tutagira abapilote mu kugenzura no gushishikariza abatuye umujyi wa Kamembe kubahiriza gahunda ya guma mu rugo. Ibyo ni mu gihe akarere ka Rusizi ariko gakomeje kuvuga mu mubare munini w'abarwayi ba COVID-19 mu Rwanda. Umunyamakuru wacu Temistoke Mutijima yaduteguriye ibindi kuri inkuru.
Urusaku rw'ako kadege katagira umupilote, utu tuzwi nka drone mu ndimi z'amahanga, ruvanze n'ijwi ry'utambutsa ubutumwa buhamagarira abaturage kubahiriza amabwiriza arebana na COVID-19. Kuva kuri wa gatandatu, utwo tudege twongerewe mu buryo bukoreshwa hagenzurwa ko abatuye imirenge yashyizwe mu kato bubahiriza gahunda yo kuguma mu ngo. Nubwo bigaragara ko kuri iyi nshuro guma mu rugo yashyizwemo imbaraga zidasanzwe mu mujyi wa Kamembe, hari aho usanga abaturage mu dutsinda duto cyane cyane mu makaritsiye yitaruye umuhanda munini. Bwana Kayumba Efuremu uyobora akarere ka Rusizi akavuga ko ubu buryo bwa drone bwashyiriweho kugenzura bene abo.
Gahunda ni guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Itegeko cyangwa se amabwiriza nya kwa ministre haranditse ngo guma mu rugo ntabwo ariva mu mujyi. Ari niyo mpamvu drone iri kudufasha kugenda tumenya mu makaritsiye hirya no hino uko abantu bitwaye. Kandi ubundi mu byukuri icyo tubwira abaturage ni uko umuntu agomba kuguma mu gipangu cye, udafite igipangu akaguma muri salo. Ubundi ntabwo twifuza ko hagira umuturage urebana na mugenzi we mu gihe bataba mu rugo rumwe. Aba mu rugo rumwe bo basangiye gupfa no gukira, ariko abataba mu rugo rumwe ntabwo bemeye kureba na mugenzi we mu maso mutaba mu rugo rumwe.
Mu gihe ubwandu bwa COVID-19 bukomeza kwiyongera muri aka karere ka Rusizi, biragaragara ko uko iminsi ishira ariko hagenda hashyirwaho ingingo nshya zirebana no gukumira. Izo zirimo nko kuba kuri ubu serivisi z'ubucuruzi bujyanye n'ibiribwa muri iki gihe ziri muzemewe, bene zo bategetswe kujya bafunga guhera isaha 9 z'igicamunsi, abantu bose bagasabwa nibura ku isaha ya 10 z'umugoroba igera nta n'umwe ukigaragara mu muhanda. Ubirenzeho nawe agatabwa muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano. Inzego z'ubutegetsi zigatanga integuza ko abafatwa barenga ku mabwiriza bagomba kwitega ibihano bikakaye.
Ntabwo tuzihanganira umuntu n'umwe ushobora kwitwaza ko wenda atari kuri kaburimbo cyangwa atari ku muhanda munini ngo ajye kwicaye amabwiriza. Dufite abantu turi gukorana bahagije, hari inzego z'umutekano, dufite urubyiruko rw'abakorerabushake ku buryo dushobora kubasha kugera ahantu hose. Aho tutabashobora kugeza ijisho wabonye ko drone iri kubidufasha. Rero abantu batumva amabwiriza turaza kubahana twihanukiriye, kandi amategeko arahari ahana abantu bose bigomeka ku mubwiriza cyangwa se umurongo leta ibashyizeho.
Kuba kigaragara mu mihanda yo muri za karitsiye ubona biganjemo abasanzwe bakora ubucuruzi buciriritse bwo ku muhanda n'abandi bakorera ihaho ry'uwo munsi, baravuga kwiguma mu rugo bumva impamvu zayo, ariko bashobora kugamburuzwa n'ikibazo cy'inzara haramutse hatabaye inyunganizi ya leta.
Yanyu n'imibereho nyine ni ikibazo nyine, kubera kuguma mu rugo umuntu atari gukora ubona nyine ni ikibazo cy'inzara. Leta n'ubu tuvuganira nyine ikadufasha, kubera yuko ari ikibazo abantu abaturage baturapfa n'inzara.
Ubunganizi bwaturuka kuri leta, kuko urumva twajyaga turya tuvuye mu nzu, ariko none ubungubu ntabwo turi gusohoka. Abapangayi benshi twebwe dukomoka muri Nyamasheke, abandi dukomoka za Kirambo, tugakomoka za Gikongoro, none zari tumere nabi nyine. Ubwo leta yagira uko ibigenza, kuko ibintu bimeze nabi cyane hano muri Rusizi. Leta yacu n'umubyeyi yagira ikintu dufasha.
Icyakora kuri iyi ngingo, aho ubutegetsi buhagaze n'uko gukumira icyorezo ari byo by'ibanze, ibindi bikaza nyuma. Kubo byaba ngombwa ko bagobokwa nabo bukizeza ko ibiribwa bitazabura.
Ibyo kurya birahari, ibyo kurya birahari. Urebye imirenge hafi y'akarere nyinshi irimo igice cy'icyaro cy'ubuhinzi twejeje ibishyimbo twejeje soya twejeje ubunyobwa ibigori bireze umuceri mu Bugarama tugiye gusarura ku buryo ntabwo dufite ubwoba bw'uko abantu bashobora kwicwa n'inzara
imibare yo kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi gushize kwa gatanu ubwo hagaragaraga abantu batanu ba mbere banduye COVID-19 muri Rusizi kugeza ku mugoroba wo ku wa gatanu ushyiriwe wa gatandatu ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 muri aka karere burakabakaba mu bantu 40 abenshi muri abo bagaragaye mu mirenge ifite ibice binini by'umujyi wa Kamembe ari naho bigaragara ko ingamba zakajijwe kurenza handi Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
noneho tujye mu Burundi aho nyuma ya urukiko rurinda itegeko nshinga muri icyo gihugu rutangarije ko ishyaka CNDD-FDD ryatsinze amatora iryo shyaka ryatangaje ko rizahagararira abarundi bose muri manda yaryo rirashimira kandi amashyaka batavuga rumwe ko yahisemo inzira y'amategeko aho guteza imvururu Eloge Willy Kaneza
mu itangazo rya CNDD-FDD ryasomwe mu ndimi z'ikirundi n'igifaransa ku cicaro cyo mugambwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri wa gatanu mu ijoro mugambwe uri ku butegetsi urashimira ingene abarundi bitabiriye amatora mu ituze unashimira kandi abahiganywe bose ingendo yabaranze mu gihe cy'amatora bakagira mu iyamamazo n'amatora batekanye hamwe n'abanywanyi babo ku bw'uwo mugambwe amatora aheruka yerekanye urwego rwa demokarasi n'intambwe abarundi bashyitseko mu gutahura akamaro ko kwitorera indongozi Nancy Nete Mutoni umuvugizi wa CNDD-FDD
bareretse amakungu ko demokarasi yashinze imizi ubutagisubira inyuma mu Burundi kandi ko batacigishwa icyiza bakeneye n'ingene bifuza kurongorwa umugambwe CNDD-FDD urabona ko aya matora ari intambwe ikomeye ishikana Burundi ku rundi rugero muri demokarasi haba muri aka karere muri Afrika ekonomisi yose umugambwe CNDD-FDD urashimye ushimitse ingendo abarundi bahisemo ingendo y'ukwitunganiriza ibyabo atagitsure atagahato ukaba nkako aya matora ni imboneka rimwe n'amatora abarundi biteguriye baraterera barayatunganya atakuboko kwa kavantara kurimo nk'uko incungu ya demokarasi n'icubahiro ndademikiro yabivuze abarundi bari baranizwe twihweje igitigiri cy'abitabye amatora ibice birenga 80% nk'uko byarayo byemejwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro cyarerekanye ko abarundi twatahuye ko kazoza ku Burundi kari mu minwe yacu
ako kazoza mugambo uri ku butegetsi uvuga ko igihugu kigakesha umukuru w'igihugu ari mu gutanga Pierre Nkurunziza ugira ko mukeza cyo kimwe na General Evariste Ndayishimiye agiye kumusubirira azu cyane mu mugambwe nka Samuragwa
umugambwe CNDD-FDD urakeje nyenicubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi akaba n'imboneza y'amaho mu mugambwe CNDD-FDD akongera akaba imboneza y'ugukunda no gukundisha igihugu tumukeje ku buhizi no kwitangira u Burundi yerekanye mu kiringo amaze arongoye u Burundi iyerekwa agiwe n'ivyiyumviro birashe bishikanye u Burundi ahifuzwa na benshi hakabona bake n'akarorero keza n'ibindi bihugu byari bikwiye gufatirako n'ubwa mbere mu mateka y'u Burundi aho umukuru w'igihugu yitorewe n'abenegihugu arangiza neza ikiringo akaronka n'umusubirizi biciye mu mategeko no mu ishaka ry'abenegihugu umugambwe CNDD-FDD urakeje indongozi zose zaraye zitowe duhereye kuri nyenicubahiro General Major Ndayishimiye Evariste agiye kurongora u Burundi mu kiringo cy'imyaka 7 yizewe n'abenegihugu kugero rurenga 68% kw'ijana.
Nk'umuganwa rwirwa gasore umugambo y'iprona wahani ntayo kwikukira mu 1962 na Amerika yo ndadaye yazanye intwaro rusangi mu 1993 umugambo gasende DFDD wizeza abarundi ko atankunzi ugiye gutwarira mu myaka indwi imbere.
Insinzi y'umugambo gasende DFDD ni insinzi rero y'abarundi bose duhamagariye abarundi bose duhereye ku ndongozi ku ngero zose kugirana ni gw'intamenwa nishugwa mu ngiro y'imigambi yarayitowe na bene gihugu gucyo umwe wese yishimire guterera igihugu n'ubwenge ubumenyi ubwira n'ubukerebutse imana yamuhezagije mu kubaka igihugu ku neza ya bose. Mu gushigikira iyi nsinzi rero twarayituronse umugambi sende DFDD urongeye guhamagarira abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano kugendera mu bwitonzi no gusoneranira mu butandukane bw'ivyumviro ntihagire abikekana canke bagenzanye ngo yatowe umugambi y'ucankuriya nibagume basangira akabisi n'agahiye nk'uko vyamye hambere. Ubu rero tugiye ku kivi kimwe ikivi c'iterambere. Umugambi sende DFDD urakengurukiye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yakiriye ibirego byabayituye bose magaca urubanza atabo bahengamiye bigashimwa n'abarundi.
Iri tangazo rya CNDD-FDD ryasohowe nyuma yaho ku munsi wa kane w'iyindi wise ntare yubahiriza ubwirizwa nshingiro itangaje intsinzi yawo mu matora y'umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye kuwa 20 ukwezi kwa gatanu guheze. Umukandida w'uwo mugambwe uri ku butegetsi yatsinze ku bice 68% kw'ijana. Ibirego byari byatanzwe n'umukuru w'umugambwe Senere akaba n'umukandida wabo wa Gaton Rwasa yaje mu kibanza cya kabiri n'ibice 24% hamwe n'amahinyu yerekanywe n'inama y'Episkopi Katolika iyo sentare nta gaciro yabihaye. Ibihugu bitari bike biramaze gukeza umukuru w'igihugu mushasha General Major Evariste Ndayishimiye. Roger Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Roger Wikaneza. Abanyapolitiki batandukanye rero bakomeje kuvuga uko bakiriye icyo cyemezo cy'urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga mu Burundi. Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Burundi yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyakubahwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya muhazi mu Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi rya Amerika. Nashaka kugamera na mbere mutubwire uko ntwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu ijejwe ibirezo shingiro, ingingo yemeje biharo byashikijwe n'umurwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora. Ivuga ko General Evariste Ndayishimiye ari watsinze amatora y'umukuru w'igihugu, eka n'ingingo nyene ivuga ko ibirego byari byashikirijwe na umugambwe CNL utavuga rumwe na leta urongowe na Gaton Rwasa ari ibirego bitagira shingiro. Iyo ngingo ya sentare mwayakiriye gute?
No kubifata kubiri uko buriya uko ibirwa shingiro riyitegekanya hariho amatora izo yavuyemo bishikirizwa ubwa nyuma ikemezo ubwa nyuma na sentare yubahiriza ibirwa shingiro naho hoba ta muntu yagiye kwitwara. Hariho rero n'igihe hashobora kuba abantu bagira bati cyo tubona tutategera neza bakitura iyo sentare iba itukirwa nshingiro nk'uko uyu mushinga nawe uvuze yabikoze hamwe n'umugambwe wiwe. Ubu rero icyo sentare yakoze yararazi ibyo bizitwa yashyikirijwe, hanyuma koko iratanga iyo nyishu uvuze yo kwisanga idafite isitoho bihagaze, hanyuma irahita ishikira rero n'urubanza rwa kabiri ukwemeza abatowe kibanza cy'umukuru w'igihugu watowe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu n'abatowe rero mu bibanza by'inama ishinga amateka. Jewe rero kandi nifuza ko n'abandi barundi babigira nk'uko, ndubaha nkubahiriza ingingo yafashwe na sentare yubahiriza shingiro. Kira noneho n'amabwirizwa kino gihugu cacu kigendera ko nuko nyine bitegekanijwe, kandi bakavuga yuko iyo sentare imaze kugira inkingi byinshi ifashe atahandi umuntu ashobora kuguruza. Ubu jewe gusa icyo bona gisigaye ni uko izo nzego zemejwe twarindira koko ibitegekanijwe n'indi mpamvu shingiro kaca ku bikorwa karaba mbere tukazishyikira kugira ngo zishobore kurangurira abarundi icyo bifuza mu buzima bwabo.
Abarongoye umugambwe CNL bavuga ko iyo sentare itacishije aho kuri eka itigenze mu gushikiriza iyo ngingo, mwebwe mwihweje ibirego byashikirijwe mu kihweza ivyabaye mu gihe cyo kwiyamamaza, murabona ko iyo sentare yacishije aho kuri
Uli ya alikina wandu wako ndofuga chane ya peli mwurondi kusa ama sengari nkayo nunga hiwanyi micho kime uje kurawa imirimo imwe ijejwe sengari nguru ije kukuru sipremu change uje kurawa mbele n'imirimo nk'iyo ijejo ama sengari nkaya mwini rugo mbufa maze kumva na hehe usangaro itaniye na yandi ama sengari kwa harina wafuga wati haya kanduka politiki kashura kuchamo mu bikorwa sentare ngizo zirangura ubu rero birumvikana kandi kuri demokrasi ni byiza ko hagira abantu yo bumvise ico babakiwe itura iyo sentare kandi barayituye jewe no kugira ndi ndazi ico batwaye yo uko bimeze n'abandi kudakubesha mubwiye ndi ndazi ito nito ivyo sentare yakoresheje kugira ngo ice ubwo rwanda yari n'abandi kudakubesha ndavyunzi rero buriya gihambaye rero nuko ubwo wese abagize ati nararonse umwanya wo gutwara ibyo bintu ndetse kubitwara aho nkuko babwirizwa bitegekanye ko nari kugiye mu kanya gaheze akamenya yuko iyo sentare ingingo ishitseko iba ndabanduka igihambaye ikindi rikaba ari uko tuzakumenya yuko mu Burundi turiko turubaka demokrasi ataweza kugira ngo uyu munsi muri aya matora tuvuyemwo niho demokrasi iheze kubaka ikata birafata igihe mbere mwebwe mwa muri mu bihugu byaciyemo umwanya munini murashobora kubisigura abanyamerika barazi igihe bafashe barazi n'ibyenda byagora mbere nuno mbu ndaze amakuru yo nyine tuyatubona abiburaya nuko nyine ugiye kuraga n'ibyumviro bigenda birahinduka gihambaye nuko umuntu agira ati ndafite idombero mfise igihe cyose nzogenda ndaterera intambwe dushitse ko ende tuyikomeza gushika aho koko demokrasi izokwizo twavuga tuti yakomeye kandi tuzi yuko birakwa demokrasi ari ukugira imyiteguro muri yo ituma ari bihinduka uko itegekanijwe bishobora kugenda birahinduka ego nicyo gira mbere nagira ngereka ahubwo aho se ntare yari yemejwe baje ahubwo ku bikorwa hanyuma ibyo byose abantu bari hamwe kuko numvise mbere bamwe bishyira imbere uyu yari yatowe nk'umukuru w'igihugu ati nzokwegeranya abantu bagende begerana barabe igihe cyose icankenerwa ku Burundi no ku Burundi bose
nkuko mubizi igihe cyo kwiyamamaza eka cy'amatora harabaye indyane cyane rwose mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'urwaruka rw'umugambi CNL hanyuma nyuma y'amatora amashyirahamwe n'imirwi byagenduje byakurikiranye amatora eka byayakurikiranye byatangaje ibintu bitandukanye rwose aho nka Ekleziya Katolika yavuze ko habayemo ubusobanu tunenge mu gihe andi mashyirahamwe nayo nyene yavuze ko amatora yagenze neza habaye tunenge duto duto urwo ruhushane rw'abantu ba ayo matora bagashika ku ngingo zitandukanye mu ruvuga kwiki
mbega ni kuki abantu batosegera yuko abantu bashobora kubona ibintu umwe kuri ubu ku buryo bunonosoye ubundi ku buryo butanonosoye kandi je ndibaza yuko abantu ataho boshira ikibazo abantu boshira ikibazo mugira bati mbega twoza turakora iki igihe cyose ngo tubone ku intwaro inzira ya demokrasi mu Burundi igenda itera imbere igenda ikomera hariho abantu bashobora kuba bafite bati twarabonye ibintu ibi muri aya matora abandi bakavuga bati twayibonye uko nakubwiye yuko goye ku muntu kugira ngo aze kuvuga ngo naka niwe ari mukuri mwana atari mukuri utagiye kuri urwo rubuga ngo utohoze cyangwa utafashe ibyo ubonye bavuga bati ibyo batiha ko ngo binonosore urabe ko bifite koko igihagararo ko bifite koko icyo bishingiye ko ibyo rero bitwereka iki bitwereka yuko utegura amatora mu myaka iri imbere hari ibyo tuzogenda turakosora dufatiye ibyo twavuye mu gihe iki n'iki nk'umuntu nka jewe nabonye amatora kuva mu 1993 na 1993 gushika uyu munsi ibyo ubona bigenda bihinduka neza hari n'ibindi ugenda unugira uti haracaniwe kubinyanyura bimwe bizotuma amatora aba anonosoye abasukuye gusumbya uko biri no munsi ni ngiretse mu nzego nico kimwe urashobora gusanga hari ibintu ngo twafashe hanyuma ugasanga izo ngingo si nziza ndakubwiye n'akaroro nka jewe ndafite ikibazo nk'ubu ndibaza nti mbega yemwe nk'umuntu atorwa sentare ikamwemeza sentare ibaye igitutu shingiro hama akamara amezi abiri n'igice atatu atarashikira gukora uwo murimo abarundi bamutoreye arindiriye ubwo icyo gihe kinini ngicyo ni ikibazo abantu bashobora kwibaza hariho n'ibindi Wera tukama tumye yuko, nuko na izi mkanya, tuliko turubaka demokrasi, tuzo agenda, tujira woro buhoro, emwe, na wabantu kuka benshi, washa kusanga nize kwa limo, hango bachi, yemu itali zoroshe, mugabo, bakagenda mu gihe cyose kugenda bagira bati igikuru gihambaye gusubira ibindi ni iki igikuru cyashiri bere kandi ndazi uko muri bo atanu magira ngo igihambaye samahoro igihambaye umutekano igihambaye isu kumvikana gato barundi bose
muri uyu mugambi rero wo guteza imbere demokrasi ikintu mwosaba umutegetsi mushasha yatowe n'abanyagihugu yemejwe na sentare igihugu jejwe ibyo bashingiro eka no mu rwiseni kama mu mutera mu ntumbero yo gutsimbataza iyo demokrasi naka
eka saka da mutera uko nyine yatipugiye yavuze ati jewe ntowe nzobanje kuba umusuku w'abarundi nzobanje kuba umwongere w'abarundi nzobanje kuba umuhuza w'abarundi kwegeranya abarundi ukabegeranya rero kuri ibyo bato byose ni ukuze kirimo harimo n'ibindi umuntu atodondagura jewe icyo novuga no mubwira nti nyine icubahiro kobera kuri rya jambo wavuze urigendere ko mu gutunganya Burundi mu gutunganiriza Abarundi mu gutunganyira Abarundi haba mu zaba bwa misiyo cyangwa mu gihugu hagati haba mu migenderanire hagati Burundi n'amakungu haba yitangurira mu karere turimo n'ibijya mu makungu yose bikagenda uko hanyuma n'ibyo bato byose bivugwa ari bya demokrasi ari n'ibindi bikazogenda bigira intumbero bironka biciye mu nzego nyinshi zitari zike kino kujyo gifise kandi zose guzikoreshejwe bishobora kugira aho bishitse
mu akamu nako mutera umunyapolitike yaronse ikibanza cya kabiri eka afite amakenga y'ukuntu ayo matora yose yatunganijwe n'ukuntu ivyavuyemo byashikirijwe aho novuga umushyirantahe agatorwa asarongo y'umugambwe SNL
erega ati yo kwigaya iyo kwigaya na gato y'ikuko n'uwa kabiri hagati yawe n'uwa mbere nta uriho wundi niwe nukuvuga yuko mbere afise nawe nyene umuhamagaro ahamagariwe no gufatanya nabo bande kugira ngo igihugu cyubakwe neza cyubakwe tugira tukosora biriya byose byatumye mbere urabizi bafata ibigwanisho kuko bose uko ari babiri n'abantu baciye mu nzira y'ibigwanisho imbere y'uko hari ibigambwe yemeye ngaha muri kino gihugu biriya byose rero bakagenda babikosora kandi nta gukosora kundi atari biciye mu kumvikana hagati y'abarundi mu kubahana atari biciye mu ijambo kugira ngo umwe wese yumve koko ko ari mu gihugu ciwe igihugu yumvirizwa akubakwa
kama umotera abandi banyapolitike batarashobora gutahuka ndazi ko namwe mwari mwigeze kuja hanze y'igihugu akama umotera abanyapolitike bataratahuka muri iki gihe eka nakama umotera impunzi nakahe muhiye
bendaza yuko umuzi w'igihugu hari ibihe usanga bishobora kuba ibihe bifasha umuntu wese ari mu ngorane kubona yuko hari inzira ishobora kuboneka mu izo ngorane ziwe zibanga umuti narumvirije umunyacubahiro Ndayishimiye Evariste yemejwe yemejwe na sentare bari bubi bashingiro kaba yari yashimwe n'abarundi naramwumvise avuga yuko nawe nyene anezo daratoyi no kumva ko abarundi bene wabo bari mu mahanga kandi kubera kuko ari atari bagitoreye iby'abatuzi muri ibyo bibazo rero bavuga icyo kirimo mu bya mbere biterezwa kwicarirwa abantu bakarodera umunsi bakarodera ukuntu zifata inzira kugira ngo abo bose bifuza kugaruka mu Burundi bagaruke mu gihugu cyabo aho rero hariho uruhara tuba twatwara gusa hariho hari n'abo bandi banyapolitiki baterezwa kugurura imitima ntibagume bahahandi ntege umunyapolitiki aguma akidagirira hahandi bamenye ko ibintu bigenda bihinduka kandi amenye ko ibintu guhinduka nabo nyene bashobora kubigiramo uruhara
haraheze imyaka itari mike Uburundi butera intambwe imbere imwe ugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri ikintu cyokorwa Abarundi bakora iki muri rusange aho navuga Abarundi bose muri rusange urwaruka abafasoni abashingantahe reka n'abanyapolitiki batarimo ikintu bagira kugira ngo bavavanure indyane zane zira ngo Burundi niki mu kanya gato cyane
Abarundi bo kwizera inzego nyine batoye hari izo zego nazo ngukite zitunganya igihugu zikabigira ku buryo uko kwinjira kugenda gukomera hagati yabo n'abarundi ivyo biriho nta kintu na kimwe ugiye kuraba aho ubundi bushitse no munsi cyoshobora kutugora ngo tubiterere inyishu baye nguwaronguwa nguwo nyine yarayatowe yavuze ati turi hamwe byose birashoboka nanjye nubisubiramo turi hamwe n'ukuri byose birashoboka
Silvestre Ntibantunganya yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo Ijwi rya Amerika
namwe murakoze cyane
Nshuti mduteza matuku inda wa shimira konga. Hise mjuri ya Amerika. Nshimira na wajenzi wanje. Wanfashisha kuwajeza wa ya makuru. Yejira nishgwe na Fatu Alimas Kalala. Yende Jeffrey Mutagoma. Tukwese tulajira tuti. Amahoro kuri mwese.